radio ijwi rya Amerika isanzwe i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Burundi mutwemerera ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda, naho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu i radio inshuti ya bose. Niyo neza inshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkundikije agiye kwashikiriza amakuru tubateguriye turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirinda ikiza cya corona. Imunzi z'Abarundi zigera ku 500 zari mu kampi ya Mahama kuri uyu munsi wa kane ziratahukanwa mu Burundi.
Twaciye tubona yuko ari mu ntumbero yabamwe bamwe batipfuza ko twotahuka mu gihugu cyacu, bari ngo baradutega imitego. No kubwira yuko ngaha mu nkambi ya Mahama nta muntu n'umwe yuburi kibazo.
Iyo ni umwe mu mpunzi z'Abarundi zo mu kampi ya Mahama mu Rwanda ziteguriye guhunguka. Mu Burundi, imanza muri sentare nkuru ya Gitega zimara igihe kirekire zitaracika. Muri icyo gihe ubuyobozi bw'intara ya Rumonge burahakana igitero cyakozwe muri iyo ntara n'abakekwa kuba bari mu murwi Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyatangurire mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho abarwanyi ba ADF Allied Democratic Forces bishe abanyagihugu 20 mu buseruko bw'icyo gihugu. Thomas Kamirindi niwe adufitiye inkuru.
Ibitero bya ADF byabaye mu midugudu itatu, Mapasana, Mayitike na Sayuni, muri kilometero 30 uvuye mu mujyi wa Beni. Byatangiye kuwa mbere mu masaha 12 nyuma ya saa sita, birangira bukeye bwaho nko mu masaha 11 mu gitondo, nk'uko Omar Kavota, Vice Perezida w'umuryango waharanira uburenganzira bwa muntu witwa Sepado, yabitangarije ikigo ntaramakuru Reuters. Uyu munsi nibwo abasirikare ba leta ya Congo n'abayobozi b'inzego z'ibanze babonye imirambo ya nyuma y'abaturage bishwe. Ibi bitero byabaye iminsi itatu kandi nyuma y'ikindi cyahitanye abasivili 13 aho mu karere ka Beni. ADF ni umutwe w'inyeshyamba wakomotse muri Uganda ujya gushinga ibirindiro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, uhamaze imyaka irenga 30. Umuryango w'abibumbye uvuga ko ADF imaze kwica abaturage b'inzirakarengane barenga 1,000 kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize w'ibihumbi 2019 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Loni isanga ubu bwicanyi bushobora kwitwa ibyaha by'intambara.
Urakoze Thomas. Ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya ryahagaritse imyimenyerezo ya gisirikare muri Mali inyuma ihirikwa ry'ubutegetsi. Ni inkuru tugiye gushikirizwa na Jerry Mukankusi.
Umuryango w'Ubumwe bw'u Burayi wahagaritse imyitozo yayo ya gisirikare muri Mali nyuma ya kudeta yakwiye ku butegetsi Perezida Ibrahim Boubacar Keita. Umutegetsi w'Umuryango w'Ubumwe bw'u Burayi yabivuze uyu munsi kwa gatatu. Imyitozo irimo ibice bibiri, ihabwa igisirikare n'igipolisi muri Mali nka bumwe mu buryo mpuzamahanga bwo gufasha kugarura umutekano mu gihugu. Amafaranga yahabwaga Mali nayo yabaye ahagaritswe kubera ko yari yagenewe gutera inkunga ubuyobozi bw'igihugu bwemewe n'amategeko, nk'uko umwe mu bategetsi b'umuryango w'Ubumwe bw'u Burayi yabivuze. Yanasobanuye ko byahagaritswe by'igihe gito. Abahuza bo mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika n'abakoze kudeta muri Mali baraganira ku buryo hashyirwaho guverinoma y'inzibacyuho yazatuma umuryango w'Ubumwe bw'u Burayi usubukura imyitozo ya gisirikari ufatanije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Baminisitiri b'ingabo b'ibihugu bigize umuryango w'Ubumwe bw'u Burayi bateraniye i Berlin mu Budage kuri wa gatatu basuzuma uko ibibazo byifashe muri Mali. Abategetsi bavuze ko imyitozo ya gisirikare y'umuryango w'Ubumwe bw'u Burayi izakomeza mu bihugu bituranye n'iki gihugu ari byo Niger na Burkina Faso. Kudeta yo muri Mali yabyukije impungenge ko ibibazo bya politiki muri Mali bishobora kuzarushaho kudogera nko mu bindi bihugu byo mu karere, bishobora gutuma ibitero by'imitwe ya kiyisilamu byiyongera.
Muri Leta Zunze Amerika naho abantu babiri baraye barashwe barapfa igihe cy'imyiyerekano yabereye mu gisagara cya Kenosha muri Leta ya Wisconsin. Inkuru tugiye gushikirizwa na Thomas Kamirindi.
Nk'uko polisi ya Kenosha yabitangaje, amasasu yumvikanye hafi saa sita y'ijoro. Usibye abantu babiri yahitanye, undi umwe yarakomeretse bikomeye ubari mu bitaro. Polisi irimo irashakisha bikomeye uwabarashe kugeza n'ubu utaramenyekana. Imyigaragambyo yatangiye ku cyumweru, abapolisi bamaze kurasa umugabo w'umwirabura w'imyaka 29 y'amavuko witwa Jacob Blake amasasu menshi mu mugongo. Ababyeyi ba Blake batangaza ko ashobora kuvurwa agakira, ariko ko ashobora kuzaba ikimuga burundu. Guverineri wa leta ya Wisconsin, Tony Evers, yashyizeho amasaha y'umukwabo mu mujyi wa Kenosha, kandi yoherezayo n'abasirikare ba leta, National Guard, bagera kuri 250 gufasha polisi kubungabunga umutekano. Abapolisi babiri bakekwa kurasa Jacob Blake barahagaritswe ku kazi kabo mu gihe anketi zirimo zikorwa. Kurasa Jacob Blake nabyo byamenyekanye kubera amashusho ya video yafashwe kuri telefone igendanwa n'umuntu wihitiraga. Ni nk'uko abantu bihitiraga bamenyekanishije uko umwirabura George Floyd yishwe ku itariki ya 25 y'ukwa gatanu gushize n'umupolisi w'umuzungu mu mujyi wa Minneapolis muri leta ya Minnesota mu burengerazuba bwo hagati bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urupfu rwa Floyd rwabaye intandaro y'imyigaragambyo ikomeye cyane yo kwamagana ivanguramoko n'urugomo rwa polisi ku birabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Murabandaje kumviza iradio ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda mu kanya amakuru mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Amakuru mu karere leta yatanguriye ku nkuru impunzi z'abarundi zishika ku 500 zo mu kambi ya Mahama mu Rwanda ziteguriye utahukanwa n'ishyirahamwe HCR hamwe na leta y'u Rwanda kuri uyu wa kane. Pierre Claver niyo nkuru umenyesha amakuru w'ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda aratubwira uko iyo myiteguro ifashe.
Kuri uyu wa kane inkoko niyo ngoma, bamwe mu barundi bari bahungiye mu kambi y'impunzi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda bazinduka bafata inzira itumbera mu gihugu cyabo c'amavukiro. Umuvugizi wa HCR mu Rwanda umufasoni Elise Vireshalana yabwiye ijwi rya Amerika mu kiganiro cihariye ko hategekanijwe gutahukanwa abagera ku 500. Ati biharo dufise twavuga ko bikiri mfata kibanza n'abagera ku 550 bari mu miryango 178, ariko hama hariho abikura kuri urwo rutonde ku munota wa nyuma kubera ubwoba canke bashobora kugwara giturumbuka canke kuzindi mvo bakisabira kurindira gato. Nico gituma ubu twategekanije ko igice ca mbere kigendamwo impunzi 500 yamara ibitigiri ntabanduka tuzobimenya bamaze kujabuka umupaka tukabona bakiriwe n'abagenzi bacu bo mu Burundi. Nawe biruko imahama hatanzwe itangazo biciye mu vyuma bishikana amajwi kure ko abafise amadeni canke ibindi bibazo bobanza kubikemura imbere yuko bataha.
Icitenderwa umuntu wese wiyandikishije akaba afite icupa rya gazi arasabwa kuritanga, hanyuma umuntu wese ufite ibibazo mu muryango cyangwa se mu mwiko arasabwa kubikemura kuko byamubera intandaro yo kutataha. Ubwo rero ni ukeneye gutaha
bamwe mu mpunzi bari ku rutonde rw'abazotahukanwa ku gushaka kwabo bakiriye nabi ubwo butumwa.
Twaciye tubona yuko ari mu ntumbero yabamwe bamwe batifuza ko twotahuka mu gihugu cyacu, bari ngo baradutega imitego. Ni ukubwira yuko ngaha mu nkambi ya Mahama nta muntu n'umwe yubura ikibazo, kandi naho utokigira uno munsi umuntu arashobora kugikreya ubwo nyene akaza kuri HCR umugore cyanke umwana, bigatuma uno munsi cyanke ejo udatahukanwa. Kuko no kubwira neza munyamakuru mu nkambi y'Imahama hari kintu no bita umugwazo bawaka muri banki Rambere, ni utunze abantu bo ngaha. Nta murundi n'umwe w'impunzi y'Imahama usanga ni muri buri afite ikarata mu nzu yiwe. Ubu turi mu 18 usanga ideni afise ari ryo mu kwezi kwa 12. Rero tukibaza ko no mu kwezi kuza kugira ngo abe bica bisaba ko yakomugwaza akayinjiye mu kwezi kwa 6 bikabandanya ugasanga ageze mu mwaka. Ubwo urumva muri icyo gihe nta murundi n'umwe atoba mu ikambi y'Imahama.
Icyo bikoze ishyiramwe mpuzamakungu gita impunzi HCR rirabahumuriza ku icyo kibazo cy'amadeni rizobafasha kugikemura kugira ngo ntikibe intambamyi yo gutaka impunzi za byisabiye.
Il y a des cas de protection, il y a
atabone bake cyane kandi turabizi baba bafise amadeni batse muri bagenzi babo ku mabutike yo mu ikambi canke yo hanze canke mu migambi y'iterambere ibi turabikurikiranira hagufi kimwe kimwe kwacu nta kibazo bizotorerwa umuti amadeni yishugwe kugira ngo dukureho inzitizi zose zo baguza gutahuka
avant de partir du pays.
Ku Rwanda rw'u Burundi ahize mpunzi zizoshikira mu ntara ya Ngozi na Muyinga haramaze gutegurwa ubushikiranganje bw'umutekano n'intwaro hagati mu gihugu bujejwe icyo kibazo n'izindi ntumwa kondwiheze baragendeye ibyo bibanza kurabuko bimeze Pierre Nkurikiye na muvugizi w'ubwo bushikiranganje
turagira urugendo rwo kujya turabe ubwa mbere kandi bazoshikiramo isongore mu ntara ya Ngozi niho twahereye aho twasanze ari kandi isanzwe yubatse ata bintu byinshi byo gusubiramo kiretse kubaka akazu bazoshikiramo ubwa mbere kugira ngo bazabapime cyane cyakiza cy'umugera wa corona no gusubiramo gukubura turamwe utuntu ibiti n'intebe ushobora gusanga bitakimeze neza kubakwa aho kwihagarika cyangwa kwituma hari hasanzwe hariho mugabo ni hakeye amahongere asubigwemo nitangiye gushiramo amazi yari isanzwe iri ngaha tuvuye ngaho twaciye tugenda mu ikambi y'Ikinazi ni mu ntara ya Muyinga hafi y'Urubekobero ahashobora kuzoshirwa abo bantu hamwe boza ari benshi cyane abarenze ko barashobora kuzobashira hari ari kambi ya mbere y'isongore bazoshikiramo twasanze ari kambi ishobora kwakira abantu bashika ku 600
kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 ni rya mbere impunzi zivuye mu Rwanda zitabukanwa ku gushaka kwazo hahise na Leta y'u Rwanda rwakiriye abarundi barenga 172 bemeza ko ari igikorwa kizobandanya no mu minsi iza Pierre Clavier Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
urakoze Clavier mu Burundi naho abanyagihugu 11 n'abagwanyi barenga 5 nibo baguye mu itero cy'abantu bateye mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bushira urengero bw'u Burundi ku munsi w'Imana uheze ariko uramatari wa Rumonge yabwiye ijwi rya Amerika ko atagitero cyabaye inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza
Abugana ni kujya mereka kuri telefone mu gihe kigufi uramatari ntaya rumonge constructeur nitunga yemeje ko abantu bitwaje birwanisho babonetse mu ntara yiwe bica abanyagihugu gusayirinze kubita abagwanyi yagize ati ubwa mbere ho nashaka kubamenyesha ko atagitero cyabaye mu ntara ya Rumonge icyabaye n'abagizi bana b'ibiza abanyagihugu barikoreza ibyo biyize tumubajije niba hari abanyagihugu bishwe nkuko bivugwa uramatari wa Rumonge yemeje ko abantu 11 bishwe n'abagizi bana yabi komite ya kabiri n'uwa mbere harabaye gutana mu mitwe hagati y'umugwi n'inzego z'umutekano no kwibuna abansi muri zone baranza komine Burambi amakuru ahava yemeza ko umwarimu umwe n'umusirikare bakomeretse mu gihe hariko habaho gutana mu mitwe reka no muri komine mu buta abantu bitwaje ibirwanisho barahavuzwe mbere ya nzitoni ibiri y'abanyeshuri turuka muri komine Mugamba intara yari uri mu manuko yari yaroye kuramukanya ngaho mu buta mu nshuti zayo yahagaritswe n'abasirikare yikekwa gukorana n'abantu bitwaje ibirwanisho amakuru yemejwe namwe mu masoko yo mu gipolisi hamwe n'abanyagihugu nuko abasirikare polisi bakonze ishyamba kimeza rya Mwonge kuri uyu wa kabiri kugira ngo babaginyegeje mu bomoke leta igwanira ko idukikije byubahirizwa wumva ariyo yoza guturira amashamba niko nitunganya ijwi ry'Amerika kuri kino kibazo ubu igikorwa kiko kiraba hanini no kurondera hanyegezwe ibikoresho n'irwanisho by'umugwi hifashishijwe abantu batawe muri yompi nk'uko byemezwa n'isoko ry'ijwi ry'Amerika mu gipolisi Bujumbura aba baharurwa muri 12 ariko babiri bagize amahirwe yo gutoroka nk'uko amakuru ava mu gipolisi abyemeza kuva ku munsi w'Imana uheze hari umugwi w'abantu bitwaje ibirwanisho wabonetse mu makomine ya Bugarama mu Buta hamwe na Burambi muri iyo ntara abanyagihugu barahamakuru y'ijwi ry'Amerika batashimye ko amajwi yabo hamwe n'umwidondoro wabo bimenyekana bavuga ko abagwanyi babonetse ubwa mbere ku munsi w'Imana itariki 23 z'uku kwezi k'umunani bagaragaye ku mutumba witwa Gahuni muri komine ya Bugarama baje bava muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo iboti yabazanye yahagaze mu rutunga muri komine mu Buta baciye baduga ubudogi gushikaga Gahuni ku isoko barahize ibintu baca bakomeza baja mu ishyamba rya Mwonge niko amwe munyagihugu bemeza umwe muri bo yemeza ko umuntu wo muryango wiwe mu nyuma yahavuye yicwa na bitwaje ibirwanisho kandi yishwa rashwe amakuru ava mu gipolisi muri Mwonge yemeza ko abanyagihugu 11 bishwe n'umugwi witwaje ibirwanisho abanywanyi 5 babo nabo bicwa n'inzego z'umutekano gusa ibikingiriza bitwaje ibirwanisho bishwe bishobora kuba birutaho abo 5 baguzwe rwose kurusha abandi kubera ari bo bari bafite igifobya cy'amafaranga bakoresha abishwe barutaba n'ubwisobanuro ryacu mu gipolisi Bujumbura ryabwijwe rya Amerika umuhari w'abagwanyi b'abarundi rwadutabara ufite ibindi Kizingiro mu ntara ya Kivu manuko mu seruko bwa Republika ya Demokratike ya Kongo basohoye itangazo ku munsi wa Mungu umenyesha ko kimwe mu bizingiro byabo biri muri komine Bugarama cyatewe na polisi bari kumwe n'urwaruka rw'imbonera kure rw'umugambwe SNDF Zindiri. Iryo tangazo ryemeza ko abagwanyi ba Rwarutabara bigwanye ko bafatamiri ya polisi 9 n'imbonera kure zirenga 20 byongera ko kwigwanisha byinshi nabyo nyine byafashwe. Iryo tangazo tumaze kuribona twashatse kumenya ibitari bike ariko umuvugizi w'umuhari yanse gusubiza ku bibazo byacu kugira tumenye byinshi ku byagirije izanyagihugu n'abajejwe intwaro. Mu kwezi kw'indwi guheze n'intango z'ukwezi k'umunani hari havuzwe imigwi y'abantu bitwaje ibirwanisho mu makomine ya Mabayi na Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushe burengero bw'u Burundi. Ibiziga bigera kuri 17 bivugwa ko ari zamwe muri bo byaratowe cyane igipolisi cyangwa igisirikare ntashushikaza ko ibivuga ko yaroje muri Kaneza ijwi rya Amerika.
Tukivuga ku Burundi, abanyagihugu bafise imanza muri sentare nkuru y'intara ya Gitega baridoga bavuga ko mu manza zabo harimo izimara imyaka irenga 10 zitaracika. Urongoye sentare nkuru y'igihugu y'intara ya Gitega avuga ko imanza zirenga 8,000 zitaracika, agasigura ko gutewa gucika biva kukura imodoka yo gushika ku rubuga. Ni nkuru ijwi y'Amerika ifatanije n'abanywanyi bayo dusomerwa na Desire Hatumimana ari Kigali mu Rwanda.
Bamwe mu bafise imanza muzavuye mu sentare y'intango agize iyo ntara ya Gitega zungururizwa muri sentare nkuru y'intara bavuga ko zimwe mu manza zimaze hagati y'imyaka 10 na 20 zitarahera. Uretse guteba gucika kw'izo manza bigwiza urwanko hagati y'ababuranyi n'uburyo bwo kwiyunguruza buba bwinshi bikabatera kwihebura kuko bavuga ko bajuragirika mu gihe baje kubazaho imanza zabo zigeze. Abandi bamwe mu bafisi imanza muri sentare nkuru y'igihugu ya Gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi
nahanishe kuri grandes instances n'ubu bona ko mengo n'izuguruzuguru kubera urubanza urashaka gucika mugabo rugateba gushikwa mu ngiro nkubwi wanje bamaze rumaze imyaka 10 mugabo n'ubu ntirashikwa mu ngiro rero jewe nk'ikintu nosaba kabisa nosaba nk'umuntu akadufasha nyine bigaje mu ngiro bwo makobera ntibitahuritse nkimvo nazo jewe sija gutahura imvo kobera ntamvu nimwe yobuza ikurikizwa y'urubanza kwe twivira kuri ya sentare nkuru y'igihugu rero twe twosaba yuko dufate nk'imanza ziba zaracitse na sentare y'intango iyo zikazikurikiza neza ikazikurikiza itaravye hirya no hino. Yego
mubunye mu misi iheze nari naje ejo kandi nari nagarutse bace batubwira ati nidusubire inyuma rero mu ndwi iheze baraje twe twumvise ati baje ku makomine ntavye twamenye mugabo munye bacasiga babwiye ngo bakuru b'imitumba ngo baroze kuwaka ejo kuwa kabiri ejo rero twaraje ntitwaroze ni nk'uburyo twe twagarutse turabi yuko bo bitubwiramo tugice batubwiye dukora icyo nyine batubwiye ati ta turata ngane nyine bazitutera kuko nk'ubu ahantu hagendwa n'itike kuko haragora cyusanga tutaye ko turaronka amahera y'agatike dusaba yuko nyine ibintu bo bitubwiramo hanyuma nyine umuntu akareka kuzararuhira hejuru kuko itike riragoye.
Mu nama buramatari w'intara ya Gitega aherutse kugirisha abakora mu rwego rw'ubutungane bo muri iyo ntara, Nadine Kanyamuneza arongoye sentare nkuru y'igihugu ya Gitega avuga ko ubukene bw'imiduga yo kwiyunguruza aribwo butuma imanza ziteba kujya mu ngiro kuko bataroha ingene baja kuzishyira mu ngiro.
Turafise imanza nyinshi cyane ari naho hava imyidogo kenshi y'ababuranyi. Kenshi nabo nyene baraza batazi aho rubanza rwabo rugeze kuko isentare imaze kugira imanza zishika 8,000. Murumva ko muri classement gashobora kuducamo. Muri ico gihe rero hari gihe umuburanyaza ntamenye yuko ngo bagwaracitse canke rukiriko ruraburanisha kuko nabo nyene atarukwirikiranye ugasanga muri uwo mwanya badahise barutora ugasanga vuye aho yidoga ati urubanza rwanje rwaratakaye canke rwaranyitse. Muri rusangi rero kiduhanze n'ikibazo c'uburyo kuko iyaba uko umuntu bikenewe ko dushika twaca dushika nibaza ko n'imyidoga atayibihari rero ubunye ico tubona nuko imanze zose zikiwe na sentare y'intango zitegerezwa kunguruzwa guhinyuzwa ntitwovuga ko zose ziba zakurikijwe neza birashika ugasanga ntibarukurikije neza mugabo ubu ico tubona nuko niziba zakurikijwe neza ababuranyi ntibarabitahura neza bariyumvira bati ngira nitwashika imbere runo rubanza rurashobora guhinduka.
Muri iyo nama yabaye mu ndwi iheze Venoma Nirambona buramatari w'intara ya Gitega yamenyesheje ko ubukene bw'imiduga yo kunguruza abacamanza buzwi ku rwego rwo hejuru ariko kandi akavuga ko ubwo bukene butotuma abanyagihugu badatunganirizwa
ku rwego rw'ubutungane. Navuze ko afise ikibazo kijyanye no kwiyunguruza imodoka ndetse n'ibitoro ahanye ndetse twabishikanye ku nzego zo hejuru zishobora gufata ingingo kugira ngo ubwo buryo bwo kwiyunguruza buboneke. Ariko rero mu kurindira ntidushobora gushatuburira amaboko, nicyo gituma twasabye yuko ubuzi bwose bwoshyigikirana. Arahari imodoka itagiye gukora uwo munsi igatirizwa abajejwe ubutungane bagashika ku rubuga hanyuma bagatunganiriza abenegihugu. Icyo kibazo rero tubazi yuko inzego z'igihugu zikizi, tubizeye yuko mu minsi kizova mu nzira, ariko mu kurindira tubwiriza gutunganiriza abenegihugu mu kugira ugoronane mu gufashanya ndetse na jewe mu gihe baba bafise ibikorwa nshobora no kubaha n'imodoka ngiramo ntateguye kuja kuri tere nkagira n'amaguru mugana nabo bagashyira kuri tere gukora, kuko imodoka n'iz'igihugu zitegereza gukora ibikorwa by'igihugu.
Urongo y'Isentare Nkuru ya Gitega avuga ko ibice birenga 90% vy'imanza ziteba gucika ari zijanye n'amatati y'amatongo, izo nazo zikaba zisaba ko abacamanza bashika ku matongo y'ababuranyi.
Tubibutse nshuti mwese ko muri kamara bandanye kumviriza iradio Hijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Malaria ni indwara imaze igihe iravugwa igakira, yamara irabandanya gusinzikaza abantu ku isi. U Rwanda rwafashe izihe ngingo zo guhangana nayo? Mukajya muri isanga mugenzi wa Cheje ni Mukankosi yabiganiriye ko na muganga Mbituye Muremyi Aimable arongoye ishami rishinzwe kurwanya malaria mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC. Muganga Mbituye Muremyi atangura asobanura malaria icyo ari cyo hamwe n'ikiyitera.
Malaria iterwa n'agakoko ko mu bwoko bwa Plasmodium, ikinyarwanda bakunze kucyita ngo ni indiririzi, ariko nanone igakwirakwizwa n'umubu, ariko ntabwo ari imibu yose, ni umubu wo mu bwoko bwa anofere, ariko ikaba ari anofere y'ingozi. Umubu rero w'ingabo ntabwo ukwirakwiza malaria. Nanone kugira ngo uwo mubu ukwirakwize ako gakoko biterwa n'uko umubu ugakura ku muntu wanduye ufite ako gakoko gatera malaria ariko bita Plasmodium. Rero muri make ni uko malaria yandura cyane cyane iterwa n'agakoko kitwa Plasmodium, kagakwirakwizwa n'umubu wo mu bwoko bwa anofere, nayo kandi umubu ukura ako gakoko ku muntu wanduye.
Uwo mubu wo mu bwoko bwa anofere noneho wororoka ute, wororokera he?
Uwo mubu wo mu bwoko bwa anofere wororokera mu mazi, wororokera mu mazi cyane cyane amazi atanduye, cyane cyane imyanda iriya ibora mu mazi arimo imyanda ibora, umubu wo mu bwoko bwa anofere ntabwo wororokera. Uwo mubu rero urebye wororokera muri ayo mazi n'utera amagi, ukaba utera amagi hagati y'ijana na 50 kugeza kuri 200, kandi ugatera amagi buri minsi 2 kugeza ku minsi 3. Iyo rero umuntu ari gutera amagi mu mazi, amagi avamo utuntu tw'utunyorogoto dutoya tukagenda twiyiburura mu byiciro bine: icyiciro cya mbere, cya kabiri, cya gatatu n'icya kane. Icyiciro cya kane rero havamo akantu bita pupa mu Cyongereza cyangwa nymph, kamara hagati y'umunsi umwe n'iminsi 3 ukurikije ubushyuhe, hanyuma kakaza kuvamo umubu uguruka. Ako icyo cyiciro navugaga cya nymph cyangwa pupa ntabwo kibi, bishatse kukirwanya ukoresheje ibintu biribwa, ntabwo icyo cyiciro gishobora gupfa. Muri make rero usanga bifata hagati y'iminsi 9 kugeza ku minsi 13 ukurikije ubushyuhe, kugira ngo umubu uve mu mazi ariwo harimo amagi kugeza ku mubu uguruka. Iyo umaze rero kugera kuguruka umaraje hagati y'iminsi 5 mbere yuko utangira kuza gushakisha abantu bo kuruma, hagati y'umunsi umwe n'iminsi 5 utunzwe n'ubuki ugenda utara mu biti, mu ndabyo anatandukanye, ubwo hanyuma rero nyuma y'iminsi 5 utangira kuza gushakisha abantu bo kuruma. Kuba icyo gihe usigara utunzwe n'amaraso, amaraso ashobora kuyakura ku bantu cyangwa ku matungo, ubwo rero iyo imaze kunywa amaraso umubu ufata ikiruhuko ariho wica ku nkuta ukiya ku gisenge cy'inzu n'ahandi hantu hatandukanye mu bihuru tuya tuvuga cyangwa ingunda ubwo nyuma y'iminsi ibiri nanone niho ubwawe ukaza gutera amagi ubwo rero urebye ukuntu wororoka birangwa no gutera amagi igatera amagi mu mazi hanyuma ikaruhuka ikaruhukira mu nzu imbere hagati urebye iminsi ibiri n'iminsi itatu hanyuma nanone yamara kuruhuka ikaza gutera amagi nuko rero imibu ibaho mu rusange ariko ubwo ni imibu yo mu bwoko bwa anofere
iyo
yanduye hari indi mibu yindi ikunze kurumana guhera saa kumi bikigoroba kugeza mu masaha amwe n'igice abantu bakunze kuyibona ni imibu ikunze kugira utubara tw'umukara ndetse n'umweru ndetse niyo ukurumye urafuruta nicyo kikubwira hakaba n'indi mibu yororokera ahantu hari amazi yanduye cyane cyane harimo ibintu bihora bikunze kuyisanga mu mijyi ahantu cyane cyane mu mujyi hagati ariko ukunze gusanga iyo inamizi cyane ubwo rero iyo mwebwe bwanditse itangira kwimana akenshi hantu hamaze kujya mu mago iwawe
umubu warumye umuntu rimwe ukamutera indwara ushobora kugenda ukaruma n'undi cyangwa ubwo bumara buba bwashizemo iyo uwo mubu urumye umuntu
icyo ni ikibazo cyiza cyane umubu rero wandura cyane cyane wanduye ukomeza wanduye ubuzima bwose kuko wagenda ukabika udukoko dutera malariya mu nzu z'amacandwe ku buryo rero urumana buri minsi ibiri uko ukurumye ukuvunguriraho dukeye ntabwo rero uhita ukira mu muntu twa dukoko twose ugenda uvunguraho ukurumanye niyo mpamvu uzasanga iyo umuntu arwaye malariya mu nzu mu gihe kitarengeje ibyumweru cyangwa bitatu iyo batagiye kwivuza usanga bose barwaye malariya
hanyuma uwo mubu umara igihe kingana iki kugira ngo ube wapfuye udashobora gukomeza kwanduza abantu
ubundi mu bisanzwe usanga nk'abantu bitabira uburyo bwo kwirinda ubaho ibyumweru bitatu iyo usanga rero nta buryo witabira bwo kwirinda ushobora kugeza hasi iminsi mirongo itatu hagati ya makumyabiri n'umunani na mirongo itatu tuvuga ko muri make mubaho ibyumweru bitatu kugeza ibyumweru bine kandi ukarumana buri minsi ibiri
twakire Thierry
ni Bujumbura mu Burundi
yego
reka ngure ndamutse umutumire hanyuma jewe ngaragaza akababaro kadasanzwe kuko malariya iramaze igihe kirekire washaka muri kano karere kacu ka East Africa aha mugarika kimike cyane ku Burundi mugabo nkama nibaza none bino bintu ko bituma guca eswe urwangara rw'abanyagihugu cyangwa urwangara rw'abadeswe amagara y'abantu muri rusange ariko rero nyibyiza njyewe nibaza ko bino bintu bya malariya n'abanyagihugu ubwabo barabifitemo uruhara hari ikintu abarundi dufite nk'umugenzo tuko umuntu yipima kwivura ugasanga rero ya malariya yagera komera sinzi rero jyewe uyu muntu nibaza ko ari umuganga ndamubaze nk'umuganga hari abantu dushobora twita ngo nabaremesha kinyago tubona aha mu mihanda bariko baratembera bigaragara ko abantu muhora mugenzura ko koko ibyo bintu bagenzwe babikora kuko nibaza ko abanyagihugu mu kwivura no kutamenya usanga ya malariya yiswe ngo yakize mu gitaro hama ejo bukeye tubona umuntu yapfuye hanyuma narigeze kumva umenga malariya yafashwe ishyirwa ku rugero gukiza sinzi ko byahavuye bibaye ibyo bintu nimba byarabaye none ko tugize tumenyeshwa ibintu byaba byarakozwe byarenda uvuga uti ibi biriko birakorwa kubera ko la sante publique iri en etat d'urgence nta bintu twigeze bikorwa sinzi ko muganga hari ibyo yigeze yumva bibaho ariko nibaza ko abantu bakora mu magara y'abantu badakwiye kwibaza ko ibikorwa byo kurwanya malariya bigarukira ku gutanga imisegetera sinzi ko ari kubo babitahura ubundi ho birababaje kandi inganda zidoda
iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Timwese mkundi radio ijwi Amerika biganiro twateguriye muri kanya bigarukiye ngaha turashimiye kandi wagenzi wacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turashimiye kandi na Fasira yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradio ijwi ry'Amerika mugire amahoro n'umunsi mwiza.